yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mteza matuki la Joy Nzamba kaze kuri rino sango ry'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise jambo uno munsi dushijya nino ibiherutse gushikirizwa na Evariste Ndayishimiye yarongoye CNDD-FDD akaba ari we azokwitoza ku izina ry'uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ku bijyanye n'ikiza cya coronavirus kibangamiye isi. Ikiganiro gishikirizwa na Francine Kanyange. Ninga bw'ibyuma hari inosanko bw'Imana.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Coronavirus ni kiza kibangamiye ibihugu birenga ijana ku isi. Abantu bababa umuliyoni n'igice baramaze kwandura, abarenga ibihumbi amajana tatu barakize mu gihe abarenga ibihumbi mirongo umunani harimo amajana ane bo muri Afrika bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Mu Burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumaze kumenyesha ko abantu batatu gusa aribo banduye iyo ndwara. Mu ijambo yashikirije mu isengero ry'abametodiste ryo mu gishingano i Bujumbura, Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje abarundi ko batogira ubwoba kuko Imana ibakingiye.
Ibiza by'indwara ntibishobora kutaba biranditse no mu ijambo ry'Imana yewe. None rero reka ndabaremeshe, hari umuntu akubwira kugira ubwoba ngo hari ikiza ngo cyitwa coronavirus. Bijya bitegerezwa kuba ariko harahiriwe ubuze yuko Imana izodukingi. Nihaba hamaze kuboneka batatu mu Burundi, namye mbaza nabo nyine amagara yabo ameze neza, muramenya ko ku isi hoho tararandaguye abantu. None aho niko shimira Imana kanyewe. Dukomere amashyi Imana nyine kuko twembe yemeye ko tuguma tuyishimira. Twebwe Imana yabyemeye ko tuguma tukina. Hari n'abandi bugaye mu mazu. Imana yabyemeye ko uno munsi tuzahabe tukayishimira, tukayagiza ngo ryayo.
Ugwaruka muratumiwe kugira icyo muvuze kuri ibi byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye. Mu kanya turabaha ijambo. Kambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania abona ko ari imvugo yo guhuvya abarundi.
Nimba barahaye ubuzima bwabo bwose Imana, kubera iki ubwicanyi? Kubera iki amacakubiri mu bikambwe no mu buzi? Kubera iki ukunyuruzwa no gupfungwa aribyo bya sasiye ndapfa mu cy'u Burundi? Ibyo biba kubera iki? Kubera iki amarira n'amaraso ariko arajojota ku isi y'u Burundi? Jewe rero kuri icyo kuba bavuga uko jye ndabona yuko ari gusamaza abantu, ari gusamaza Abarundi, kuko mu Burundi twasanze ibice birenga 80% n'abakristo. Rero iyo ukababwira Imana barakumva, ariko no bategereza ko namwe ubwenge kuko Imana yari yaduhaye ubwenge burenge bw'ibindi birema byose. Ndetse n'abandi atari abakristo iyo habaye ikintu kibabaye kuma batabaza Imana, rero barabonye yuko bakoresha iyo mvugo ko ku by'ukuri abantu baca babumva bakabitaba. Njyewe rero nk'ugwaruka iyo mvugo ndumva ari kugira ngo ibasunike, bayikoresha kugira ngo ibasunike ibashikane ku ntsinzi y'amatora yimirije. Ndabona yuko ku by'ukuri bari bakwiye kuza gushikuza bakifatanya n'abandi kugira ngo bashobore n'amaburiburi kugabanya ibitigiri y'abantu bagenda bandura.
Na Mercus ari mutenderi ati ayo majambo ateye isoni yerekana ko abategetsi bashira inyungu zabo imbere mu gukora ibishoboka kugira ngo amatora ntashibe.
Mugambi se ni DFDD na leta ikomoka ko bariko barakinira ku buzima bw'abarundi. Nijumvikana yuko ibindi bihugu byawe biri kuyafata inkingo zikomeye ukamenya icyo byo nta mana byemera, ariko Urundi bwogo bukabona yuko Imana ari izo kinga mu gihe n'abakera baci mugani batati Imana ifasha uwifashije. Imana yaraturemye iduha ubwenge, iduha ibintu byose bikwiye kugira ngo dushobore natwe kwerekana yuko dutandukanye n'ibikoko. Ariko ibyo tubimenyereye abategetsi bisamaza kandi babibona kugira ngo bashobore gushikira inyungu zabo. Ko jewe mbona yuko ibyo ari kugira ngo bahume amaso abarundi basamare hama kugira ngo bashobore gushika ku nyungu zabo, cyane cyane baraneka yuko icyo bakeneye ni ukugira ngo bashobore kujya mu matora. Hama nk'uwo yari abivuze bariti ndayishimiye mukanda wa CNDD-FDD wewe ashobora kuba yivugira ati jewe abarundi bapfa badapfa amatora abaye hama nkagira Imana katogwa nibere perezida abado bapfuye ntacu hama mpeze mbandaye mwakibagira yuko igihugu cyacu gutwara igihugu na guca nyine abantu bacu bahonye. Rero twagomba gusaba yuko abarundi batosamazwa n'izo mvugo z'abategetsi tumenyereye tumaze imyaka myinshi tumenyereye, ahubwo babanza bakirwana ko bonyine naho bigoye mu gihe ntushaka gufata ingingo leta itafashe, ariko mwose ko bishoboye kandi akabona yuko wenyine yo kwifatira ingingo. Hama kuri leta tugasaba yuko tena saba yuko yomenye yuko gukina ku buzima bw'abene gihugu cy'abanya gihugu ari icyaha ihanwa n'amategeko, igahindura ingendo ikabona yuko itazoja amatora ingana ziko zirasasika. Iyo baba abategetsi bemera Imana twibada yuko atampunzi ziba ziri inyuma gihugu dushaka kuba mu ngo zabo zataye, nta bantu bora barahigwa buhongo bivanye n'uko batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ngira sinumva yuko yovuga ngo dushimire Imana ngo mu bindi bihugu birirwa baragandagurika, ngo twosaba Imana yuko yodukiza kimwe afite ikiza ku isi yose, ama tugaheza naho nyine tugafata ingingo zibereye zotuma n'Imana ibone yuko ubwenge yaduhaye tuzitara gukoresha.
Tugume muri Tanzania. Lionel ari mu ikambi ya Nduta ati abategetsi bariko bakinira ku buzima bw'abanyagihugu.
Nibintu bitangaje cyane, urumva nisigura ko bemera Imana cyane mu kingo babafutanganya agashusho yaremye nimuwe gusa canke ko bari no kwiyobagiza. Kumbure harashobora kuba harimwo abagwayi uwo mugira benshi, ariko ku bivanye no kwiyobagiza bivanye no kugomba gufuka igitambura ku maso abarundi ugasanga ntibabatangaza. Ikindi nacyo gishobora kuba kiba ni uko urabona ko banazibiye ibitaro bakabuza inganga bapima ijya ndwara, biragaragara rero kandi bizobabaza cyane mu gihe tuzasanga mu barundi bayigwaye ari inzira n'indiri, ariko leta yaranse gukora igikorwa cyo gupima nta nkene no gukina ibindi bihugu biko birabigira. Rero ni ukuvuga u Burundi imikinira ku buzima bw'abanyagihugu, hanyuma bakaca baguma babahendesha umwijima ko bigize ngo nabavuga butumwa mugabo badasiba kwica bene wabo. Imana yo nyine ivuga ko mwirema yavuga ati tureme umuntu mu ishusho yacu, rero sinumva ingene bobo Imana yo kibakingira mu gihe bwo kwama bariko barafatanganya aho gashusho k'Imana. Ahubwo rero icyo gikwiye gukora ntiwabandanye bahenda abantu ngo nibareme ngo Imana irabakunda, mbega twebwe dusenga kurusha abandi. Isi nisakaye wari wese arashobora kunyagirwa iyo imvura iguye. Rero nahubwo nibijukire kwitaho amagara y'abanyagihugu, bakingira abanyagihugu nk'uko abandi babikora batarinze kwirirwa barabesha abantu ngo bari mu Mana. Ni ukuri leta y'u Burundi niyifate mu jisho, yibuke ko atari leta itwarira umuntu, ari leta itwarira abanyagihugu, kandi abanyagihugu nibaho na bose ntizoba ikiri leta izoca itembagara nayo nyine, kuko uwo mutware ufise abutwara.
Tubandanize kuri Makenzi ari muri Malawi ati harimo ukutamenya no kutitaho ubuzima bw'abo barongoye.
Ni kutamenya birerekana cyane ko abifisimo ubumenyi buke, akarurira no muha azotohoze mu Butaliyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Faransa. Inyuma y'ukwezi kumwe kimaze kugaragara abucafashe uko bangana muri ibyo bihugu byose kare bitatu duhere kutariki mirongo ibiri z'ukwa kabiri ubutaliyano barafise ka mirongo ibiri n'imwe ariko inyuma y'ukwezi kumwe ni ukuvuga mu kwa gatatu cya mirongo ibiri n'indwi bari bageze ku bihumbi mirongo umunani na bitandatu nicyo kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo kimwe kandi no mu Bufaransa birasa ni ukuvuga ko ibyo nta byazi mu Burundi haracyari kare cyane haracyari kare kugira ngo avuge ngo Imana irakingiye u Burundi arakwiye gutohoza akamenya ibyashyitse ahandi aho umwana karabantu byo karavuka ubuzima bw'abenegihugu mu gihugu cyose ntabwo bukingiwe neza ariko harakinga n'ubuzima bw'abenegihugu ariko bakora ibyo batazi bakinga ku buzima bw'abenegihugu ariko bari bajenjwe cyane cyane
Darcy ari muri Afurika y'Epfo ati iyo mvugo nitangaje kuko abategetsi b'u Burundi bayikoresha igihe cyose inyungu zabo zirangamiwe
muri CNDD-FDD igihe abarundi bari mu kaga igihe bananiwe no gutora ingingo zibereye kuba ariko byashikira abarundi n'igihe cyane cyane abarundi bari mu kaga gakomeye cyane nk'iyo bari kuba bakorera ama batandukanye bamba bagerageza kwikingiriza Imana ibyo twaranabibonye igihe isoko yasha aho umushikiranganje w'intwaro w'agati mu gihugu yavutse ko isoko yahiye ku bw'ubugombe bw'Imana kugira bubake ya kijyambere muri kino gihe kidasanzwe isi yose yugarijwe n'ikiza cy'indwara ya COVID-19 leta ya CNDD-FDD nta kintu yigeze ikora kugira ngo ikingire abarundi reka dusanzwe tunabizi amashyirahamwe mpuzamakungu nka OMS yaragaragaje ko mu Burundi kiza cya malariya kiko kirabica bigacika ariko uwo mugambi uri ku butegetsi bamye gumye wirabira hasi ntibigeze utabaritsa abarundi ni navyo bikobera ko guno munsi rero imvugo yabo kwama bikingiriza Imana igihe bari korakora ama batandukanye ntidutangaza twibugwaruka kimwe gusa notera kama barundi bamenye yuko akazoza k'igihugu kari mu minwe yabo ubuzima bwabo uno munsi ariwo bategezwa kubufata mu minwe atacubuziga ku mugambo CNDD-FDD ejo canke hijya ejo rero bateye intambwe uno munsi bigwane ko bigwanire bagerageze no kwikingira
Nelson ari muri Sudani y'ubumanuko na wati abarundi nibime amatwi abategetsi babasamaza ahubwo biteho nyabuna gukingira ubuzima bwabo
abarundi bandi kumva ngo tegarara nk'abantu bafata umunsi kumva mu Bushinwa bahitanye kumwe Afrika y'Epfo naho kumva bapfuye kaza ngo umutegetsi yahubwiye ngo abarundi bantu mubwire ko Imana ngira ababona sinari iminsi y'ubwenge ubwenge nk'ibyinshi maze yahubwiye ko ari umuntu w'umutegetsi murabwire imvugo yawe yuko ahantu hari ubugambi bw'Imana tuzimenyereye muri yo isoko yarahiye abategetsi basengera ku izina ry'Imana duhiriye kugira ngo tubonere kijyambere turazabiza abategetsi b'iwacu aje njye navugaga ibitwongere bo nyine abategetsi nta bakunda ese bajya nta ntarebe nta mugwayi n'umwe wongera ngo mara nzaho nko muragiye kuri bibisi nta mugwayi n'umwe ari bahataho ariko bari bagerageje ibyo kuba sibukingira abanyagihugu babo bo bayisanzemo n'umuntu yaje kandi nyine yari amaze gufatwa umwana we hari yasarapfu umwana sinavuga yuko iki cyari igihe cyo kubona abategetsi kunda abanyagihugu
ayo majambo yumva gute nawe ndakubaze ayo majambo yumva gute mbegi mukwe kabatigi mfitira kubaka ninge nawe ndakubaze iy'abategetsi bavuze ngo igitsina gisa n'ikindi uyo mwana yari cyane abagira kuze ngabagishwa ngo noneho muronza bamara ati w'isoko ituriwe n'imana kugira ngo nturo ntiyagicane ayo majambo yumva dute
ganiro ndafite ijambo kibandaniza ku bari mu Burundi Kate arerekana ko imvugo nk'izo zimaze iminsi zishyikirizwa n'abategetsi
ubwa mbere mu isi yose abategetsi bari mu butegetsi wa leta barashyikirije ko Burundi bwashyize Imana imbere icyo kiza kitazigera gishyika mu gihugu cyacu ibyo abantu benshi babyumvikanisha ku Ito kintu kimaze rushika mushikira nanjye wa magara abantu ari namura kombonesha kure arashikiriza ko iyo ngwara ari ikintu gito cyane ndetse nayifashe yikiza abantu aho bari nta kindi kiyago bayaga baguma bavugana ku by'iyo mvugo kayisani cyane none uwo kandida w'amatora wa SNDFDD nawe ari namuye ngo kubona hamaze kuboneka abantu batatu ngo ni Imana ishatse kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi harimo kuvuguruzanya abambere bavuze yuko itazoshika kubwo bashyize Imana imbere ukamenya ibindi bihugu nta mana byari bifite ubu navuga ko kwimaze gushika Imana yigaragaje kubera hari abo bantu batatu ariko bikanaboneka ko banyegeza ukuri icyo kizariro kirakwiragira hirya no hino izimvugo nazo z'abategetsi zikerekana ko ahubwo babona ko atacyo bofasha abanyagihugu ntacyo bari bufashe abo bari bagejwe ntacyo bahitamo gukoresha izimvugo ziteye isoni cyane bigaca biboneka ko ibi babibwira abarundi kubera bamaze kubifatira cyari igihe cyiza naho ayo matora yabaye bari bakwiye guca basezerera bakabereka ko atacyo ariko barabafasha.
Roxanne ati iyo mvugo ituma haba amakenga kubitigiri leta yatanze byamaze kwandura coronavirus mu Burundi.
Jimancha niyumvira ko mbere nabo bacacu yari kubeshya. Kuko ndavye mu bindi bihugu ingene yagize. Ni byose kubura ko mu Burundi ho bamaze gufashwa abantu batatu gusa mu gihugu kizima. Ni ukuri niyumvira ko ari ububeshya. Amakuru shi yavuze ati nayimara itzotukingira. Ukuri uko bwari ububeshi kuvuga ko hariho abantu bafashwe na korona ntiyabeshye yaradukingiye Imana nibatse yuko korona kitazadugerako ariko kubona ko mu Burundi ho bamaze gufashwa abantu batatu gusa mu bindi bihugu naho yarasasise inganda nshabona ko ari ububeshi.
Jean Marie nawe ari muri Uganda ati n'uburyo bwo kunyegeza amabi ubutegetsi buriko bukorera Abarundi.
Wumviriza amajambo yavuze asa n'ugusuzugura cyane ibihugu bihanzwe cyane n'iki kiza. Jewe nk'ugwaruka bw'u Burundi uko ndabibona kubwira bivuge gutya hinyegeje inyuma ibintu byinshi kuko nimba twebwe Abarundi twemera gusumba ibindi bihugu umuntu iyo mubaza impamvu igihugu cyacu cyo kiragwamo inkumbi atamunsi uhera abantu badapfuye atamuntu uhera abantu badafunzwe kandi barenganijwe ubwo cyo wibaza none uko kwemera guhagaze kugufuka amamunda abandi kwemera kumeze gute ntariko ntagitangaje kuko biragaragara neza ko harimo abategetsi bafashe ingingo yo kwinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana kugira ngo bahishe ube gito bwabo noneho se kaseshishwa rumuri abapfa bapfa mu miryango abafungwa bava mu miryango amabi yose ariko arakuregwa mu gihugu aribonekeza rero kuba uyu mukandida wa SNDFDD avuga gutyo bashaka kunyegeza kwikiza cya corona mu Burundi kitahari kugira ngo bobo bibandanize gutunganya amatora yabo uhoraba neza kumba kuri izo bishira habona nitwohava twemera ko abantu bamaze kugwara corona mu gihugu cy'u Burundi ari aba batatu gusa biragaragara neza rero yuko babinyegeza ariko kugira ngo abarundi ntiduhave twobibona neza batwereke neza kumengo na bapasteri umengo na bantu bavuga ubutumwa nagomba kuvunira akagohe abarongozi b'igihugu nabo babifuza kurongora igihugu bamenye neza ko atamuntu n'umwe yinyegeza inyuma y'ukwemera ngo azoge atahinyutse. Ndanababwira yuko kwinyegeza inyuma y'igusenga ni nko kwinyegeza mu mashurwe kuko iyo izuba ryatse ntatangwa no kugushira habona.
Undi ari muri Uganda ni Karel n'umuvugizi w'umuhari Mouvement National de la Jeunesse Burundaise abona ko iyo ari politike yo kwinyegeza inyuma y'Imana.
Ubundi mu bihe novuga bidasanzwe nk'ibi isi yose irimo nibonera umuntu ico amaze koko uno munsi abarundi baragiramiwe cyo kimwe n'abandi bantu bose ku isi yose harabonetse abantu batatu bagwaye mu gihugu cacu akaba atawuyobewe uko iyo ngwara yandukira. Ibyo bihugu byose twumva uno munsi hapfa abantu amajana n'amajana ku munsi n'amezi abiri arahera iyo virus ihashitse kandi ari bihugu bisanzwe bikomeye mu by'ubuvuzi ndetse no mu butunzi byifashe neza. Abo bantu bose bapfa ni ukuvuga ko Imana itari bakunda ngo bakingire. Ku bisanzwe birateye isoni ku muntu yiyita umutegetsi adashobora kwiyumvira uburyo yakoresha mu guhangana n'ingorane igihugu kiba gihuye nazo. Nashane cyane ko iki kiza haheze amezi atatu arenga gitanguye kuvugwa gikwira isi yose, ariko i Burundi abategetsi ukamengo ntacu bibabwiye. Byerekana neza ko ubuzima bw'Abarundi atacu bibabwiye. Nkaba noranyuza nsaba Abarundi muri rusange, abakuze n'abato, kutijajara umwe wese ku gatwe kiwe, kugerageza kwikingira no gukingira abandi bakora ibyo abandi bariko barakora ku isi yose mu ntumbero yo kwikingira no kugwanya icyo kiza. Bashire mu mutwe ko iyo virusi ihari cyane kandi yandukira cyane, hama ko ubuzima bw'umuntu nyene bwo ariwe awuraba awubazwa imbere y'undi uwo ariwe wese.
Arsène nawe arongoye umuhari Mouvement International de la Jeunesse Burundaise nawe nyine ari muri Uganda ati iryo jambo riteye agahinda bw'ubuzima bw'abanyagihugu bubangamiwe.
Mushobora ubwa mbere gufata menegwe ngo abantu batatu ngo nibakeye mu gihugu, uwo mubaza umurinde ifise uno munsi mu bihugu bitandukanye yibaza ko hatangwa gufatwa bangahe. Hano mu hakaro rero kanasanzwe k'abantu bo bakunda abanyagihugu bafashe ingingo kandi nicyo gitegeke cha batatu kitarashika. Nko mu Buganda igihe bahagarika amashuri bakavuga yuko ibintu by'amasengero byose ni naho abantu benshi bahurira babihagaritse, hari umuntu umwe gusa bamaze gutora uwo mugera wa coronavirus. Ubu naho ubu no munsi tuvugana mu gihugu cy'u Buganda abantu bashika 52. Murumva ariko yuko icyo gitegiri uko kingana kose hagiye harafatwa ingingo zidasanzwe. No munsi mwabye bise no muri Sudan batoye umuntu umwe nabonye bafashe ingingo zo kugara amashuri n'ibindi bibanza bihuriramo abantu benshi. Umuntu agaca yibaza mbega abo bategetsi b'u Burundi nabo ni kuri biyumvira gute, bafitiye urukundo abanyagihugu rumeze gute. Uwari wese nibaza ko aca yumva yuko no kuri bari mu mikino ya politike gusumba aho gukingira abanyagihugu. Kuko je ndafise ubwoba, ndafise ubwoba nk'ugwaruka ndiko ndaraba abategetsi ba CNDD ngene basanzwe bameze n'ingene bigenza ari bikunda bonye n'ubwabo, kabona ko bari mu biharo bya politike byo kugira ngo ayo matora yabo abe uko babiteguye. Ariko nibaza ko atari cyo gikuru. Uno munsi Abarundi bahanzwe bari basanzwe bahanzwe n'ubukene, basanzwe bafize n'ingwana zitandukanye, none ubu bahanzwe n'iki kiza. Sinibaza ko ayo matora ariyo aza imbere y'amagara y'abanyagihugu. Nacho gituma rero je mvuga nti n'ukuri abanyagihugu nabo nta kindi cyo gukora no kwifata nk'impfuvyi bakamenya ingene bikingira uwo mugera. Nta n'ubuzi n'ibyo bitegire bavuga ko ari byo, kuko murabona yuko bafashe ingendo yo guhisha y'ukwemera ibintazo ubwo se nibaza kuba bariko bavuga Imana, kuko Imana nta nari muyigeze ivuga ko umuntu atokwikingira.
Duhereje kuri Pacifique ari mu Rwanda ati nibakoreshe ubwo bubasha Imana yabahaye mu gufata ingingo zikingira Abarundi.
Iyo babonye ko ibintu bibananiye bareke kwiteza utunyoni bafata ububasha Imana yabahaye ngo bayibusubize, bakoresha ububasha ahubwo Imana yabahaye bakingira abanyagihugu. Kuko ejo n'ejo bundi hakagira ikibazo gishikira abanyagihugu bazobibazwa, kuko nta kandi kazi bashinzwe atari gukingira Abarundi. Bari bakwiye kwicara bagafata ingingo ziboneka zo gukingira Abarundi kurusha kwiteza utunyoni. Ikindi nacyo nuko mbona abategetsi b'u Burundi bakomeje kuza baravuga ibintu ariko bataravye ingorane zishobora kuba mu nyuma. Mbega iyo mana bariko barabwira Abarundi ngo ibakorere ibitangaza, kubera iki itokora ibyo bitangaza ahubwo nayo ngo abariza kuba umukuru w'igihugu ngo areke kwitoza muri kiriya kibanza ariko aritozamo avuga ati Imana izotubera umukuru w'igihugu, kubera ikibazo byose byagiye biba atavuze ngo Imana irazi bikore. Ariko kubera ko babonye bananiwe no gufata ingingo zumvikana bakavuga ngo Imana izoza ibikore, ni byiza ko dukora Imana ikadukoresha, kuko yabahaye ubushobozi n'ububasha kugira ngo bashobore kubukoresha atunganize abarundi abanyagihugu mu bibazo byose bagenda bahura nabyo. Ahubwo yari kuvuga ngo dukwiye gukora ibi hanyuma Imana ikaduherekeza, kuko Imana ifasha uwifashije. Si uko yari inaniwe no kubikora, ahubwo yabahaye ububasha kugira ngo bashobore gufasha abarundi. Birababaje rero kumva iyi mvugo, ariko ngahamagarira abarundi na cyane cyane abarongozi b'u Burundi bahari ubu gufata ingingo zumvikana ziboneka bagakingira abarundi, kuko ejo n'ejo bundi icyo abarundi bazoba bazokibazwa nibakorere Imana ibakoreshe.
Yashikirije kugira ko bamagarira abarongoye igihugu kwitaho kurusha amagara yabo barongoye mu gushyiraho ingingo dotuma abanyagihugu bakingirwa icyo kiza coronavirus. Wakoze mwese mwa duteze amatwi, mwari kumwe na Francine Kanyange kuri mikro na Innocent Kubwimana mu buryo bw'icyuma naho kuri Instagram.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.